Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteramanye ku uyu munsi wa kane itariki 17 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Sanza yose n'amazi meza hari.
Kumva umuntu ngo abikigari atunzwe n'ibi bintu bishoboka gutya koko ngo yaba yarwaye inzoka ngo yazikuye ku Kigali ko haba ubuzima bwiza ubusa n'amazi.
Abo n'abanyarwanda bidogera amazi mabi banywa inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye arimo itangazo ryashikijwe na Leta y'u Burundi inyuma yaho ubumwe bwa Buraya bufata ingingo yo guhagarika imfashanyo bwa rabuha Leta y'u Burundi turazibashikiriza mu kanya kari imbere. Ikiriko dutangure ku makuru wavugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilindi. Mwaramutse neza Thomas, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye.
Waramutse neza Frederic, namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika ndabashuje cyane mwabonye Imana ikingura. Muri Kenya ikigo cya Leta cyitwa Institute of Public Accountants gishinzwe kugenzura icungamutungo kirasaba Leta kwemeza ko ruswa yabaye ikiza mu gihugu. Iki kigo gisanga ariko urugamba rwo kurwanya ruswa muri Kenya atari urwa Leta yonyine gusa, ahubwo n'abaturage bakwiye kubishyiramo imbaraga nyinshi no kubaza abo bitorera kubayobora uko bacunga umutungo wa rubanda. Muri Nigeria, abagore babiri babiyahuzi baraye biturikije n'ibisasu bari bambariyeho bahitana abantu 22, abandi bantu 18 barakomeretse. Iri bara ryabereye mu musigiti mu isengesho rya mbere mu gitondo mu nkengero z'umujyi wa Maiduguri mu majyaruguru y'igihugu. Muri Cote d'Ivoire, umurambo w'umuntu wa 19 waguye mu gitero cy'iterabwoba cya Grand Bassam cyo ku cyumweru waraye ugaruwe ku musenyi n'amazi y'inyanja. Bakeka rero ko yari yicuwe ku musenyi none amazi aza kumutwara, ubu rero yamugaruye. Guverinoma yaraye ikoreye inama yayo idasanzwe i Grand Bassam. Iyo nama irangiye, umuvugizi wa guverinoma Bruno Kone yatangaje ko abishwe uko ari 19 bakomoka mu bihugu bitandatu bitandukanye. Cote d'Ivoire niyo yapfushije benshi 11, Ubufaransa 4, Ubudage 1, Nigeria 1, Macedoine 1 na Libani 1. Yavuze ko biteze kandi ko bashobora kubona indi mirambo y'abantu bashobora kuba bariciwe ku musenyi ku nyanja, noneho rero imirambo ikajya mu mazi. Al-Qaeda mu karere ka Maghreb, ACMI, niyo yatangaje ko yagabye iki gitero cya Grand Bassam ku cyumweru. Ingabo za Cote d'Ivoire zisha abakigabye bose uko ari 3. Abasirikare 3 ba Cote d'Ivoire nabo barabarirwa mu bene gihugu baguye mu gitero. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaraye atangaje umucamanza yifuza ko azajya mu rukiko rw'ikirenga ni Judge Merrick Garland uyobora urukiko rw'ubujurire rwa Washington, umurwa mukuru wa Amerika, ariko rero agomba kubanza kwemezwa na Sena mbere y'uko asimbura umucamanza Antonin Scalia witabye Imana mu kwezi gushize. Nyamara rero abasenateri bakomoka mu ishyaka ry'abarepublikani ritavuga rumwe na Perezida Obama biganje mu nteko bavuga ko batazigera banumva Judge Garland kuri bo Perezida Obama uzava ku butegetsi mu kwezi kwa mbere gutaha yagombye kureka uzamusimbura akaba ari we uzashyiraho undi mucamanza mu ntebe ya Judge Scalia. Perezida Obama kandi yarayasinye iteka rishyiraho ibindi bihano kuri Korea ya Ruguru, ibihano bishya kubera ko mu kwezi gushize Korea ya Ruguru yakoze igerageza ry'ibitwaro bishya bya kirimbuzi na misile zirasa kure. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba Korea ya Ruguru kubabarira umunyeshuri wa kaminuza w'umunyamerika Korea ya Ruguru yarayikatiye imyaka 15 y'igifungo n'imirimo y'uburetwa. Uyu munyeshuri yitwa Otto Wambia, afite imyaka 21 y'amavuko, yatawe muri yombi mu kwezi kwa mbere gushize muri Korea ya Ruguru aregwa ibyaha byo guhungabanya leta. televiziyo ya leta yamwerekanye yemera ko yibye ibendera rya Korea ya Ruguru ahantu abanyamahanga batemerewe kugera. Mu Bubiligi abapolisi baraye barasanye n'abayoboke b'umutwe wa leta ya Kisilamu i Buruseli, umwe mu baterabwoba yarishwe. Polisi ivuga ko ari umugabo witwa Mohamed Belkaid w'imyaka 35 y'amavuko ukomoka muri Algeria. Abandi bagenzi be babiri batawe muri yombi, naho abapolisi bane barakomeretse byoroshye. Abakuru b'ibihugu by'Uburayi byunze ubumwe na Turikiya baraterana uyu munsi nejo i Buruseli mu Bubiligi kugira ngo buzuze amasezerano ku kibazo cy'impunzi zikomoka mu burasirazuba bwo hagati. Abanyaburayi bashaka gusubiza iwabo impunzi ibihumbi n'ibihumbi babanyujije muri Turikiya, ariko Turikiya yo ntabwo ibyemera. Hanyuma Turikiya yo igasaba yuko nyine badagomba kwihitiramo impunzi bishakiye, kandi ko gusubiza impunzi iwabo bigomba kureba impunzi zizaza nyuma y'amasezerano. Turikiya icumbikiye impunzi 2.2 million, naho abanyaburayi bavuga ko bafite impunzi zirenga 1,500,000. N'ubwa mbere bibaye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turasubira mu nshamake.
Urakoze Thomas ku makuru heje kudushikiriza. Leta y'u Burundi ivuga ko amafaranga ubumwe bwa Buraya butekanya gufashisha abanyagihugu aterezwa guca ku makonti y'ibanki nkuru y'igihugu kugira ntagwe mu minwe inkozi z'ikibi. Abatavuga rumwe na leta bo basaba leta kwemera ikagondozwa ikaganira n'abatavuga rumwe nayo, kuko ku bwabo inyandamuvano ingwane zose ari kiringo cya gatatu cya Perezida Pierre Nkurunziza. Ubumwe bwa Buraya burahumuriza ko buzocisha amafaranga mu mashyirahamwe azwi nka Croix Rouge hamwe n'ayandi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Mu itangazo ryasohowe na leta y'u Burundi kuri uyu wa kabiri, ivuga ko ubumwe bwa Buraya bwirengagije intambwe ishimishije mu biganiro bihuza Abarundi n'ingingo zimaze iminsi zifatwa mu bijyanye n'agateka ka zina muntu. Leta itanga akarorero ku ngingo ya Perezida Nkurunziza yo kugurira ikigongwe abanyororo bashika 200,000, ihagarikwa ry'imitahe ku bantu bamwe bamwe n'iyugururwa ry'amaradiyo amwamwe hamwe n'ikigongwe cyagiriwe bamwe mu bafatiwe mu myiyerekano yo kwiyamiza ikingo cya tatu cha Perezida Nkurunziza leta yise migumuko. Philippe Nzobona Riba umuvugizi wa leta anavuga ibindi leta y'u Burundi negura.
Leta y'u Burundi ritegera icyatumye ishira hamwe ibihugu bya Buraya byafashe inyigo nk'iyo mu kwirengagiza intambwe iboneka imaze gushikwa ku bijyanye no kugarukana umutekano hari imirwi y'iterabwoba katacyo tari yaragerageje mu kwica bene gihugu atacu bazira bene abajejwe umutekano. Ikibabaje rero nuko iyo ngingo izo havifatwa n'iyo mirwi y'iterabwoba nk'uko menga na Gashimwe ibyo bihugu bya Buraya biyihaye ku bwicanyi yari imaze iminsi ikora, ikazohava rero isubira kuvyura umutwe mu migambi yayo yo gukora ibara.
Iyi ngingo y'umwe bwa Buraya abatavuga rumwe na leta bemeza kwizogira ingaruka mbi ku banyagihugu, ariko ku bwabo ngo nta wundi muti uhari wo kugondoza ubutegetsi kugira ngo bwemere ibiganiro hagati yabwo n'ababugwanya. Tasensi Bomana umuvugizi w'umugambwe y'ipronutemewe n'ubutegetsi.
Ikintu cyose kiza kigirira naba barundi no Burundi ntitugishigikira, ariko rero ingingo yarayifashwe twari tuyiteze ntitubyishimira kubera iprona ntigomba ko Abarundi babaho nabi mugabo ko bafasha leta itemewe n'amategeko ikwiraho nyanga gateka kazi na muntu yaho nyanze intumbero ya demokrasi mu Burundi mu kugira amatora yaho nyanze amasezerano ya Arusha na nibwiriza shingiro descende député tikaje mu matora yonyene hanyuma igihugu gishaka itwagwa nabi nkuko mubibona aba mu by'ubutunzi mu bibano n'ibindi navyo ntitubishigikira. Ico gituma rero kugira abagondoze leta iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo dusubire mu nzira ya demokrasi dukure akabikabishye kwica Abarundi kubasinzikari ubuzima ako batagize ubwabo yarananiranye kugira rero ikindi igondozwe ntakundi bitegeza kugenda.
Twabajije Tasiensi Bomana ko Abarundi batazohava batishavu ku batavuga rumwe na leta basavye ko ibihano vyofatwa. Yatwishuye ibikurikira:
umuganga ntafata ingwara atabanje kumenya icyayiteye ngo atange umuti ahava atange umuti utariwo. Umurundi rero je nk'umunyamahanga yoyoberwa ko ibyo byose turimo byavuye ku kingo ca gatatu ca Petero Nkurunziza aho nyanze amasezerano ya kurusha nibwirizwa nshingiro kandi ivyo abaroni n'amakungu basemereye imbere yuko n'amatora atangura kwitegurirwa uwo muntu ntazoba ariko aragira ariko ari igikibazo neza agihereye mu mize yacu nje rero ntituri kumwe nawe bibaza ko abo bariko barasemerera bavuga batabantu bariko baricwa kuberekira ingingo cha gatatu cha Petero nkuru nziza ngo nibo bo bari babi uwo nubo bariko arafata ikibazo ko kitari
uko biri kose leta ivuga kwishimira bimwe bimwe mu bihugu vya Buraya bitashigikiye ingingo yafashwe ku munsi wa mbere ishirahamwe rya Buraya yavuze ku imfashanyo zigenewe abanyagihugu zizogumizwaho ariko zigacishwa mu mashirahamwe yigenga leta irafise ivyitegekanya kugira ngo abanyagihugu bashikirwe koko nizo mfashanyo
leta y'u Burundi irashima yuko ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya ryafashe ingingo yuko rizobandanya ritanya imfashanyo igenewe imigambi iteze imbere abenegihugu mu ntumbero yuko ibijanye n'iyo migambi byose byokogwa ku mugaragaro izo mfashanyo iyo shirahamwe rizotanga ntizihave zikoreshwa icyo zitagenewe cyane ngo zigwe mu minwe y'abataribo amafaranga yo kwirangura iyo migambi yose azobwizwa gucishwa mu makonde yo muri banki nkuru y'igihugu
ishirahamwe rya Buraya rirahumuriza ko atacyo rizokora rwihishwa Patrick Spirle aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi
si on passe pas par le gouvernement il est évident qu'on doit passer par d'autres types d'organisations qui concernent la société civile
tudaciye muri leta birumvikana ko dutegerezwa guca kuyandi mashirahamwe cyane cyane ayigenga ashobora kuba mashirahamwe na Croix Rouge canke ayandi mashirahamwe mpuza makungu na y'abarundi nta kindi tuzokora tuzorondera mashirahamwe yizewe kandi yemewe ikindi naco tuzobibwira leta irabe abo tuzokorana leta y'u Burundi isaba umwe bwa Buraya kubahiza ibitigiri bitekanijwe n'amasezerano ya Arusha mu gutanga akazi kubazokora mu bijanye no gutanga izo mfashanyo ku munsi wa mbere ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryafashe ingingo yo guhagarika amafaranga bwahora buha leta y'u Burundi buvuga ko kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze habaye ibikorwa byo guhohotera kiremwa muntu igabanuka ry'ubwigenge bwo kwishyikiriza ibyiyumviro ubwicanyi no gusubiza inyuma demokarasi utwigoro twose leta yagize ibihugu vya Buraya byemeza ko tudashimishije na gato eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
ibiro bijeje gukwiragiza amazi isuku ni isukura wasaka rivuga ku mugambi wa leta y'u Rwanda wo gushikiriza amazi meza kandi ahagije ijana ku ijana mu mwaka w'2017 uzorangurwa ivyo biro bivuga ko muri iki gihe abanyarwanda babona amazi ku rugero rw'ibice 85% ku ijana ariko hari ibice bitari bike bikigaragaza ko turetse kutaronka amazi meza abanyarwanda badafise namabi Eric Bagirusa yibanze ku ntara yo mu seruko bw'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali tumutegamatwe
nkuko bigaragara kuri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda kubyiteganya gukorera abaturage mu bikorwa remezo nuko 2017 abanyarwanda bazaba babona amazi meza kandi menshi ku gipimo cy'ijana ku ijana ni intumbero iriho kuva mu 2010 umwaka w'intangiro ya manda ya kabiri y'umukuru w'igihugu Paul Kagame Ministre w'intebe Anastase Murekezi yayigarutseho mu 2014 ubwo yahabwaga uwo mwanya bwana James Sano umuyobozi w'ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura wasake yongeye gushimangira ku intego y'u Rwanda izashoboka
ntawe dusubira inyuma turakomeza icyizere cyo kirahari kandi tuzabigeraho ariko ntabwo twabigeraho bikorwa n'umuntu umwe cyangwa babiri
iyo tugenda hirya no hino mu byaro cyane hari abantu bafasha amazi nk'umugani y'amazi meza none mwe muravuga muti 2017 2018
uyu munsi arabona umugani ariko hari gahunda ihari ni intego zirahari
reka nkoreshe batanayigeze
abatarayigeze bajya ngo bose bazabona umunsi umwe
Harabura igihe gito ngo ibiri mu ntego bishyirwe mu bikorwa ariko henshi haracyagaragara inyota ku mpuza ndengo y'ijana ku ijana ku mazi meza kandi ahagije ikigo gishinzwe amazi isuku n'isukura kiravuga ko mu byara amazi ari kuri 83 n'ibice 7 ku ijana mu ntangiriro za 2015 nibwo twasuraga ibice bitandukanye tuvuga kuri iyi ngingo aho twasuye birasa ntaho nta cyahindutse mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba baracyasangira amazi n'inyamaswa kandi nta cyizere cyo kubona arenza yo bakoresha mu murenge wa Musheri ho mu karere ka Nyagatare ndahabona ibyo bitandukanye birimo amazi ndabona na amazi ubona ko ntabwo nayahibara kuko ngiye kuyahibara naba mbeshye kuko ndabona na mabara atandukanye ngufite imyaka ingahe
99
Nyagatare wagezeyo ryari aho nkuvuga ngo umaze imyaka 22 Nyagatare
amazi 30
amazi nkaya
byamenyereye ndayanywa n'inka zageze yanywa niyadutunze
gusangira amazi n'inka bivuze
cyo gusangira nyine
Nibwo buzima se?
Nibwo buzima nyine.
ntabwo mwifuza ko bwahinduka
ngaho kireka n'uzuka buhindura ufite amatwara ko buhindura
nubwo mbona bitoroshye ariko reka mpfe kumanukayo bite
Yes.
Wageze hano ndi kubona uri muravoma aya mazi muyakoresha iki?
Tuyakoresha kunywa no gutekesha byose n'imirimo byose.
Naya naye Imana yaduhaye. Twari twarayabuze.
Impuza ndengo y'amazi meza kandi ahagije mu mijyi ku bwa wasaki n'90%. Ibigaragara mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ubwabyo bitera kwibaza byinshi. Aho twasuye mu ntangiriro za 2015 ntitwagiye kure yaho. Kubera uburyo amazi yabaye ingume Kanombe mu karere ka Kicukiro harababihinduye ubucuruzi nabo babanje gukora ingendo zitari nto
tujya kuvoma tugira ngo tubone uko tuyagurisha
injerikani nangahe
200
ndi kubona amajerikani 5 buriya ni 1000
kuri ni 1000
ku munsi ushobora gucuruza amafaranga angahe
ku munsi byagenze neza ncanga gukora nk'ibihumbi 3-4
bamwe bavomaho bitazanyira kanamba ni mu binamba nyine
wavukiye inaha muri Kicukiro aya mazi muyakoresha iki
turatekesha tukanayakoresha ibintu byose n'ubu maze kuyanywa
si robine ahubwo n'amazi atemba ubona ko ava ruguru aranyura mu byatsi hafi rero hari akantu k'agahombo k'umweru abaturage bishyiriyeho aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro
isoko y'umugezi utemba nka ruhurura ntihita iboneka twakomereje ku bindi bice byawo naho abaturage baronkera amazi
akagari ka Samuduha akagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe ndabona hakikijwe n'amazu meza mwo hasi harimo amazi ushobora gukeka ko yaba ava mu bipangu by'abantu ariko yageze mu gishanga abaturage barayahuriraho naya ngaya
amazi naya ngaya tuvoma rwose
ntago mwigeze amazi meza mu mujyi wa Kigali
amazi meza dufite hano
Busanza
yose n'amazi meza hari
kumva umuntu ngo abi Kigali atunzwe n'ibi bintu bishoboka gutya koko ngo yaba yarwaye inzoka ngo yazikuye ku Kigali ko haba ubuzima bwiza ubusa n'amazi
intumbero ya leta y'u Rwanda kugeza amazi meza kandi ahagije 100% ku baturage harabasanga bakurikije ibigaragarira amaso bishobora kuzagorana ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda rivuga ko ryatanze ibyifuzo kuba bishinzwe ngo hagire igikorwa ntibyubahirizwa bityo ko mu 2017 kuzavuga bye bye amazi mabi ku baturarwanda bose byasaba ingufu zidasanzwe Bwana Frank Habineza ni umuyobozi w'iryo shyaka
uretse no kuvuga ngo bye bye amazi mabi nayo mabi ntabwo akiboneka ni ikibazo nisibanga kandi ngo imishinga ya leta irahari amayo madama arubakwa buri gihe urumva za rukarara zande zanyabugogo wanu nyabugogo turategereje amaso yaheze mu kirere
Sabanyapolitiki babibonera muri yo ndorerwamo gusa.
100% sinabihamye. Kubera 2017 urabyine ndahubye huma amazi imyaka 3. Ico kibazo twa twakivuze mu nama amazi turayakenye, amazi aradutera ingwara kubera abari mabi, kubera tuba tuyivomeye. Kubyo amazi tuyagura injeka ni 500. Urumva 2017 since ntabyo mbona kabisa. Ubibona ni imyiteguro ibihari. Akigoro babo bahayura kabuno kamwe ati kumbura ibihugu babirakoreka abizoshika ahantu yahageze. Ariko nta kintu turabona bahe barakora.
Imibare y'ikigo cy'igihugu gukibarurisha mibari heruka igaragaza ko mu Rwanda hose amazi yari kuri 85% mu 2015 avuye kuri 83% mu 2013 kuri ubu harabarurwa by'iburi miyoboro y'amazi igera kuri 400 yapfuye itagikora n'imiyoboro wasaka ivuga ko igiye gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa bakayitunganya kandi gacungwa neza ehaka bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
ku munsi wa mungu gerekezo rya 20 niho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Republika ya Kongo amatora sa natizewe n'impande zose mu gihe perezida w'ico gihugu Denis Sassou Nguesso ariko arakora ibishobotse byose kugira ngo aramutswe ico gihugu ubugira gatatu ni inkuru ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe
ukiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu birakomeje muri Republika ya Kongo Naha bahurikiye mu runani rugizwe n'abatavuga rumwe na leta IDC Frocad bagiriza abategetsi ba Kongo kuburabuza abo batavuga rumwe. Umuvugizi y'ugo runani Guillaume Kimfusia atanga karero kaho igipolisi giheruka gutera ivyuka vyokera abari bitabira inama y'umwe muri abo batavuga rumwe na leta congera kibuza uyundi mukandida gukoresha inama. Abakandida 9 nibo bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu muri abo 9 Harimo perezida Denis Sassou Nguesso amaze imyaka 30 ku butegetsi akaba avuga ko yiteze kuzosubira gutsinda amatora ku nshuro ya mbere perezida Denis Sassou Nguesso yaratunganije mu kwezi kw'icumi amatora ya ego canke oya agamije guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo ingingo ivuga ko atamukuru w'igihugu cha Congo arekuriwe kurenza ibiringo bibiri ifutwe hongewe ko nyabuna ivuga ko atawurekuriwe kwitoza nk'umukuru w'igihugu adakwije imyaka 70 y'amavuko. Iryo hinduka ry'ibwirizwa nshingiro ryatowe ku majwi 92%. Ariko abatavuga rumwe na leta bamiriye kuri ivyavuye muri ayo matora. Mundwi heze urunani ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta rukaba rwatangaje ko rwashizeho umugwi uzofasha mu guharura ivyavuye mu matora, kuko ngo umugwi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu uhengamiye ku ruhande rwa Denis Sassou Nguesso. Umuvugizi w'urunani ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta Kimfusia ahayagiriza umugwi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu kubutigenga no gukoresha kamwana wa mama. Uwo mushinga ntahe abandanya avuga ko uwo mugwi uheruka gushigwaho n'urunani IDC Frocad rutavuga rumwe na leta uzotuma bamenye ibitigiri nyavyo y'ivyavuye mu matora. Ari nkamwe naho ngo iyo migwi ibiri itohuriza kuri ivyo bitigiri, ugo runani rukemeza ko rwiteguriye kuvyamiriza. Leta ya Congo ikayimenyesha ko uyo mugwi wo gukurikirana ivyavuye mu matora washizeho n'abatavuga rumwe na leta utemewe n'amategeko. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ku ruhande rwawo umenyesha ko atabarorerezi uzorungika gukurikirana amatora y'uno wa Mungu, kuko ivyankenegwa kugira ngo habe amatora yizewe na bose bidakwiye. Umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Faransa wari warasavye mbere ko amatora yokwigizwa inyuma, cyo kimwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu gihugu cya Congo. Ishirahamwe ridaharanira inyungu za politiki ryitwa OCDH mu funyafunyo ry'Igifaransa ryari na ryone ryasabye ko amatora ategekanijwe kuri uno wa Mungu yegezwe inyuma. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Trezon Zira aha yemeza ko icuka kihari cerekana ko muri Congo himirije akajagari n'imishamirano, akabona ko vyiza ayo matora yokwigizwa inyuma kugira ngo impande zose zibanze ziganire. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Congo mu ntango yari yategekanije kuba mu kwezi kw'indwi, ariko leta ihari iciyegeza imbere yihutira gushira mu ngiro ibwirizwa nshingiro rishasha ryatowe mu mwaka uhera. Diane Nahazwe, Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko mwikomera abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamaranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukankuze.
Inshuti z'Ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Ibibazo tuvugaho muri ikiganiro si ibibazo kamero niyihariye, muze gusuzuma niba namwe iwanyu aho muri muhura n'ibibazo bimeze nk'ibyo tugiye kubabwiraho biboneka mu rwego rw'ubuvuzi rwa Cameroon. Muri iyi minsi urupfu rw'umugore wapfanye n'impanga yaratwite rwakuruye impaka zikomeye hibazwa byinshi ku rwego rw'ubuvuzi mu gihugu. Cameroon yahakanye yivuye inyuma ibivugwa ko urupfu rw'uwo mugore n'abana yaratwite rwaturutse ku kutitabwaho mu bitaro bya leta. Bivugwa ko abakozi banze kumwitaho kubera ko atari yarishyuye amafaranga yo kwisuzumisha. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Moki Edwin Kinzeka uri Yaounde yaduteguriye iyi nkuru tugiye kubagezaho avuga ko ibyo byago byateje imyigaragambyo y'amashyaka ya politiki, imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'urubyiruko rwari rufite uburakari bwinshi. Iyo myigaragambyo yahuje abantu 100 bateraniye ku mihanda y'umurwa mukuru w'ubucuruzi Douala, mucyo bavuze ko ari imyigaragambyo iri mu mutuzo yamagana uburangare bukabije mu bitaro bya Cameroon. Imbarutso iyo myigaragambyo ni urupfu rwa Monique Kumate wari ufite imyaka 31 yaratwita abana babiri, bivugwa ko bapfiriye mu bitaro La Quintine aho nta mukozi w'umuvuzi wabitayeho. Umuvandimwe we yakoresheje urwembe amukata kunda agerageza gukuramo abo bana ngo akize ubuzima bwabo. Ministri w'ubuzima wa Cameroon Andre Mamafuda avuga ko Monique n'abana yaratwite bari bamaze gupfa mbere yo kugera mu bitaro.
This problem is terrible, is horrible and the Cameroon is very.
Agira ati ikibazo kirakomeye cyane, giteye ubwoba kandi Cameroon irababaye cyane. Atari ko navuga ko atari ikibazo cyo kutitabwaho mu bitaro by'intara cyangwa La Quintine Edouard. Uwo mugore n'abana be bapfuye hashize amezi make umudogiteri wari utwite nawe apfuye hamwe n'uruhinja rwe kubera ko bagenzi be banze kumwitaho bavuga ko atishyuye amafaranga y'ibitaro. Byongeye kubyutsa impaka ku ireme rya serivisi zitangwa mu rwego rw'ubuvuzi mu bitaro bya Cameroon. Sabu gusa kandi umwarimu ngaha Mary avuga ko umwana we w'umuhungu yavutse kwa muganga bifashishije igikoresho bita forceps.
The baby was delivered using forceps.
Bakurura umwana nuko avuka yangiritse umutwe. Umuganga wabikoze ngo nta gihano yigeze ahabwa. Professor Tetanye Ikowe ni vice president wa kanama k'ibitaro ka Cameroon avuga ko kuva mu myaka ibiri ishize bagumye gusaba guverinoma gufunga ibitaro igihumbi hamwe n'ibigo bihugurirwamo abakozi bo mu buvuzi bavuga ko bikora mu buryo bunyuranije n'amategeko bidafite abakozi bahagije nta bikoresho ibi bigo ngo bikaba bituma ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyoni bushobora kuhagirira ibibazo. Avuga ko Minisiteri y'Ubuvuzi yagombye gukoresha ingufu ihabwa n'amategeko ya Cameroon igahana abakozi bo mu buvuzi bishakira indonke aho kuvura abarwayi by'umwihariko muri iki gihe aho ubuzima bw'Abanyakameroon bwugarijwe. Avuga ko Cameroon idashobora gukomeza kuvuga ko ari Repubulika ikomeye mu gihe abaturage bayo barekewe mu nzara z'abatekamutwe bakorera mu karere umuntu atahamya ko ari ibikorwa by'ubuvuzi. Muganga Nick Ngwanyam uhugura abaganga abaforomo n'abaforomakazi avuga ko ikibazo kinaturuka mu buke bw'abaganga bari mu gihugu. Avuga ko abaganga babyigiye bishakira umushahara utubutse mu bihugu byo mu Burayi kubera ko abaganga bagitangira bahabwa umushahara w'amadolari 250 ku kwezi. Agira ati:
We need 8,000 medical doctors as of now to meet our needs. Many of our children are going to countries like Benin, Mali and
dukeneye abaganga ibihumbi 8 uhereye ubu. Abenshi mu bana bacu bajya mu bihugu nka Benin, Mali n'ahandi henje ku isi kandi biga mu buryo butari bwiza muri bimwe muri ibyo bihugu. Iyo bagarutse bafite impamyabumenyi bavuga ko ari abadogiteri mu by'ubuvuzi biragorana cyane kumenya uko ubakoresha kubera ko ntubuzi ubumenyi bafite uko bungana. Ishami ryawo ni ryita ku buzima OMS rigereranya ko Cameroon ifite 25% gusa by'abaganga ikeneye, ni ukuvuga umuganga umwe ku baturage 40,000 mu gihugu gituwe na 22,000,000. Turabatumiye rero namwe muzatubwire uko ubuvuzi bwifashe iwanyu, niba hari isano ibibazo biri muri Cameroon bifitanye n'ibyo mwabonye iwanyu cyangwa se akarusho ubuvuzi bw'iwanyu bufite kubwo bwo muri Cameroon. Ngahorera umukomere kandi mugire ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe na Eugenie Mukankuse.
Mukanya twasozera ibiganiro byacu byo muri kitondo, ariko imbere yaho reka tubibutse njamake makuru twashikirije Thomas.
Urakoze Frederic. Muri Kenya, ikigo cya leta cyitwa Institute of Public Accountants gishinzwe kugenzura icungamutungo kirasaba leta kwemeza ko ruswa yabaye ikiza mu gihugu, kureba ruswa igomba kurwanywa n'imbaraga zose. Muri Nigeria, abagore babiri babiyahuzi baraye biturikije n'ibisasu bari bambariyeho mu musigiti mu nkengero z'umujyi wa Maiduguri mu majyaruguru y'igihugu. Abantu 22 barapfuye, abandi 18 barakomeretse. Muri Cote d'Ivoire, leta iratangaza ko igitero cy'iterabwoba cyo ku cyumweru i Grand Bassam cyahitanye abantu 19 bakomoka mu bihugu bitandatu bitandukanye: Cote d'Ivoire, Ubufaransa, Ubudage, Nigeria, Macedoine na Libani. Al-Qaeda mu karere ka Maghreb, ACMI, niyo yatangaje ko yagabye icyo gitero cya Grand Bassam. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaraye atangaje umucamanza yifuza ko azajya mu rukiko rw'ikirenga. Ni Judge Merrick Garland uyobora urukiko rw'ubujurire rwa Washington, umurwa mukuru wa Amerika. Agomba rero gusimbura Judge Antonin Scalia witabye Imana mu kwezi gushize. Judge Mary Garland agomba ariko kubanza kwemezwa na Sena, kandi ntibyoroshye kubera ko Sena yiganjemo abatavuga rumwe na Perezida Obama. Perezida Obama kandi yarayasinye iteka rishyiraho ibindi bihano kuri Korea ya Ruguru, ibihano bishya kubera ko mu kwezi gushize Korea ya Ruguru yakoze igerageza ry'ibitwaro bishya bya kirimbuzi na misile zirasa kure cyane. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza.
Tumese mkundi radio ijwi ry'Amerika biganiro twateguriye muri akanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu ngabwe z'ivyuma hamwe na mugenzi wacu Innocent yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro. Mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Thomas Kamirindi. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.